na aho bamwe bemezaga ko bahitamo urukundo abandi bagahitamo ubutunzi. Ariko nawe twabanye ushobora kujya uhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe ukurikije kubyumva. Afata telefone yawe nonaha ujya handikirwa ubutumwa maze wandike igitekerezo cyawe ubundi cyohereze kuri izi nimero
0 7 8 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 02 82 32.
Reka dusoze ikiganiro dushimira cyane mwe twabanye by'umwihariko abari kugenda badusangiza ibitekerezo byabo. Muri studio na Crispin Mizero kuri mikro mu gihe Roger Nigena ari we wari uhagarariye iki kiganiro. Reka tuzasubira ubutaha, gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika zirakomeza mu kanya.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni wa mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri munsi w'Imana kuri no saha.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Nongere mbahikaze mwe bakunze ikiganiro cyacu buri cyumweru na buri wa mbere kuri aya masaha. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru wakurikiranye inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC yabereye i Dar es Salaam umurwa mukuru wa Tanzania.
Chote bakunze biradio Ijwi ry'Amerika turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Uyu munsi tubashikana i Dar es Salaam ku murwa mukuru w'igihugu cha Tanzania aheruka kubera inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibyavugiweyo n'ibyafunditswe ni mukanya. Pierre Clavin Nkuru kuri mikro ndabahaye ikaze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Hari kwa gatandatu itariki 20 uko kwezi kwa gatano umwaka w'2017 ayo nama isanzwe y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika ubuseruko yakorana. Nkuko bisanzwe yatangojwe n'ururirimbo ruhayagiza uwo muryango, ni inama yitabwe n'abakuru b'ibihugu babiri gusa, wa Tanzania John Pombe Magufuli n'uwa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ibindi bihugu byarungitse ntumwa. Uburundi bwaserukiwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Kenya kiserukirwa n'icegera cya perezida William Ruto. U Rwanda nabwo rwaserukiwe na François Kanimba umushikiranganji ajira ubudandaji amahinguriro n'ibibazo bya Afrika y'ubuseruko. Nayo Sudani y'Epfo yaserukiwe n'umuhanuzi wa perezida ajira ubutunzi yitwa Tisa Sabuni. Inyuma y'amasaha 5 bari mu mwiherero, abakuru b'ibihugu barashikirije ivyo bari bicariye. Kimwe muri ivyo na matata ari mu karere cyane cyane mu Burundi na muri Sudani y'Epfo, nkuko byashikirijwe na John Pombe Magufuli umukuru w'igihugu cha Tanzania.
Katika kipindi chetu pia tumefanya jitihada za kutafuta ufumbuzi wa migogoro iliyopo kwenye ukanda wetu hususan nchini Burundi na pia Sudani Kusini.
Atao twari mu mwiherero twaciye hijya no hino amatati ari mu bihugu byacu cyane cyane mu Burundi no muri Sudani y'Epfo. Ibimaze gukogwa byatumye intore kaducureha hagati y'abari bashamenye canke batemerana. Ati turashimira abahuza nka Yoweri Museveni n'umwunganizi wiwe Benjamin Mkapa yahuza twari igihugu cha Tanzania ingene bariko barakora akazi bashinzwe. Ati turashigikiye aho bagejeje, ariko kandi dusaba begwe n'amatati bose gushira hasi inyungu zabo ahubwo bashira inyungu z'abanyagihugu imbere kugira ngo aya matati atore umuti vuba. Bibuke ko abanyagihugu bifuza amahoro bayarindiriye kuri bo
iyo kumalizika kwa haraka. Wafahamu kuwa kurejea kwa amani ya kudumu katika nchi hizo kwa kiasi kikubwa kuna wategemea wao.
Muri uwo mwiherero kandi ni nawe umuhuza mu matatu y'u Burundi William Benjamin Mkapa yatumigwa hanyuma ashikiriza icegeranyo cyagejeje ikikogwa yahawe na karere. Muri raporo yiwe harimo ko mu Burundi ubwigenge hamwe n'icuka cha politike bitifashe neza ko leta y'Burundi bwirizo bakwitaba ibiganiro bidakomira kandi ko batumirwa abegwa n'amatati bose yavuze kandi ko nabahawe imitayi muza makungu yo kubahagarika botumirwa kwa gateka kazi na muntu katifashe neza ko bagikenewe ibiganiro bihuza impande zose kandi bibera hanze y'Burundi n'ibindi. Mukapa yanasabye kandi abo bakuru b'ibihugu ko bamushigikira mu gikorwa arimo kugira ngo aboneke amahoro mu Burundi. Kuri ivyo Gaston Sindimwo yasobekeye Burundi nawe yasabwiye gutanga umuco avuga ko muri iyo raporo ibirimo atari ivyo.
Raporo ubwa mbere ivyo yashigije twebwe byinshi nitwa navyemeye mugabo kugira ngo nitugire impari nyinshi twavuze yuko ivyo iyo raporo boyi irungika ku bakuru b'ibihugu hanyuma mukuru w'igihugu nyene yakazuronka ingene tubivuga ku mugabo twababwiye aho ukuri kuri ubuko muri iyo raporo turavye araho avuga ibintu byarenganye kuko nko kuvuga yuko mu Burundi atabwidegenzyo imigambi idakora kandi ku itariki ya 11 na 12 zitwa nk'izinama n'imigambi yose n'abahoze barongoye igihugu canke n'abahoze barongoye ibihugu by'igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga yuko umwizero uri kuragaruka kandi twarabemereye yuko tuzubaha uruganda umunsi nk'ibiri canke itatu kugira abanonosore ibibazo biraba Burundi. Twabwiye yuko twebwe turi mu nzira yo gutegura amatora y'ibihumbi 2020 ko dusabye abanyapolitiki bose kuboja muri iyo nzira ataguhiga impamvu. Umuhuza w'Abarundi yadushikirije raporo, iyo raporo yadushikirije ni raporo imwe ibintu byinshi. Twasabye iyo raporo yuko nivyo twayumvise mugabo yushikirijwa umukuru w'igihugu hanyuma umukuru w'igihugu akazomenya ingene tubikoresha. Twagiye twumvikanye rero ko iyo raporo umuhuza w'Urundi ushikiye umuhuza w'Abarundi muri ibyo biganiro kandi Urundi ushikiye ko ibyo biganiro bibandanya mugabo hari ndarengwa basaba yuko ibyo biganiro byobandanya bikabandanyiza mu Burundi kugira ngo Abarundi bose baronke ijambo hanyuma ibizova muri ibyo biganiro bikazoca bifasha mu kungura imiryahinduka y'ibwirizwa shingiro. Ivyo rero nibyo twabashikirije uko tubyibona uko tubibona mu gihugu mbere bakaba bashimye ibyo twabashikirije bakavuga yuko tugiye kuvugana n'abarongoye igihugu ingene ibyo biganiro bibandanya.
Imbere yuko inama iba urunanisa na rede rw'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi rwari rwarungitse intumwa gutekerera ijambo umuhuza abwira abo bakuru b'ibihugu Charles Nditije atwara urwo runani yararongoye izo ntumwe zitanu yaravuganye n'ijwi rya Amerika.
Ego nk'uko bivuze twari twamusabye umubonano no kwira tumubwire amakenga dufise kugena ikibazo cy'urundi kuko kiragenda. Ibyo twamushikirije rero twambwiye yuko turavye ingene ibintu byifashe ndakina kimwe cyerekana yuko amahoro agegwarwa mu Burundi ahubwo ibintu bigomba biyangara kuruta na cyane cyane ku kibazo cy'inkora mutima cazanye inkwezi y'amacaho inkwezi y'amarere cerekeye guhonyanga amasezerano y'arusha n'ibwirizwa shingiro twaramweretse yuko no munsi nkuru nziza ibyo akora byose ari kugira ngo ahindure iryo bwirizwa shingiro kugira ngo yagire ibiringo bitagiharuye yongere ahonyanga amasezerano y'arusha twavuze tutirere ibyo bintu akabikora azoba ashitse ku isimbo y'inuma nko bavuga mu Kirundi tutirere ndakibanze kuzaba kikiriho kubyerekeye ibiganiro na wewe ntacuzo ubugifise ubwa matati y'abarundi azoba ari ngwano yateye mu Burundi bwose icyo twara kimushikirije cha kabiri twamushikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe abakuru bo muri aka karere buca bakorana ejo nibatika icyo kibazo cy'u Burundi bizobyerekanye yuko abo bakuru b'ibihugu nabo nyine baduhebye ikibazo cy'u Burundi batakicitayeho abarundi bazoca bimenya. Ikindi twamushikirije twavuze tuti no ari ku biganiro bitariko batera intambwe ukaba wavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakintu kimwe cyerekana yuko nkuru nziza zo kwemera ko tuganira kandi ko turumvikana tarumvikana nibyo tuzoganira ningera tubigenza n'abazotumirwa bari bo no kuvuga rero nta masezerano karaboneka ejo mu gitondo mu ncamake nayo makenga twamushikirije aratubwira ati ndabumvise ngiye rero kuzoraba ingene ndabishikiriza abakuru b'ibihugu ni bantumira kugira ngo nshikirize icegeranyo cyahongejeje igikorwa cy'umatati y'abarundi. Ni inama tuzigamwe byinshi kandi ishora kuva mu wiheburo mwishi cyane ku barundi atari kuri twegwe gusa tuzigamwe byinshi kuko hamwe bogoroza nkuru nziza akemera kuja mu biganiro bo mu gondoza bakamubwira ati kirazira kikaziririzwa yuko uhindura ibwirizwa shingiro nta burenganzira ubifitiye kubatowe bidaciye mu mategeko kandi n'amasano yashaka bikubuza ibyo akabyemera atabyemeye naho bagaheza bakamufatira ingingo harimo mbere n'ibihano byo kuzibira imihora izana ibintu bidarazwa n'ibindi mu gihugu naho bifite ingaruka mbi ku banyagihugu mbwa nta kundi ibyo babikoze twogira tuti hari icyizere yuko ejo ibintu bigiye guhinduka nkuru nziza akemera kujya mu biganiro mugabo ataco bashitse ko abarundi bazaca bihebura bavuga ati ibyo twaziga mu biganiro ntibigishobotse kumbure abandi bazaca bafata izindi nzira tutifuza ko arizo zoshigwa imbere
dusangire ijambo
ikindi kibazo cavuzwe ni cyake amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati ya Karere ka Afrika y'Ubuseruko hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Kuri ivyo iyo nama yahamagariye umuryango w'ubumwe bwa Buraya gukuraho ibihano by'ubutunzi byafatiwe u Burundi hanyuma Karere ka Yase kabone gusinya. Umukuru w'igihugu cy'Uganda yoboreka guta Museveni ntiyace hirya no hino mu kuvuga ko ubumwe bwa Buraya busaba ikintu n'igihushane cacu.
Very important. This is a question of Burundi. Burundi is the problem of it has had problems in the past.
Ati ari kintu gikomeye nshaka kuvuga ku byerekeye Burundi. Burundi burafise nako bwahora bufise ibibazo bikomeye muri kahise ariko n'ubu hari bitaraja ku murongo neza ariko ico ni ikibazo cacu ni natwe bitubwirizwa kubitorera umuti. Ni ikibazo gikomeye kuko Buraya bwafatiye ibihano Burundi tubwirizwa gusinya ayo masezerano twamaze gushira ibintu ku murongo umwe. Wumva Burundi bwose nyagute ayo masezerano kandi bwikoreye umuzigo w'ibihano tutanabiganiriye ko nzojana n'intumwa iburaya tubivugane neza ariko nidushaka ko uburayi bufatira ibihano igihugu na kimwe cya yase butatubajije no kuri inzu yacu n'iwacu dushobora kuza iwanje mu gihe uri umugenzi wanje hama ngo utangure gukubita bamwe mu bana banje.
Don't come into my house without consultation if you are really my good friend.
Na John Pombo Magufuli umukuru w'igihugu cha Tanzania yahora arongoye umuryango wa Yase arashigikiye mugenzi we Museveni yawe kurongora umuryango mu kiringo cy'umwaka. Magufuli ati Buraya nibyisubira ko bugakuraho ibyo bihano ku Burundi natwe tuzosinya ayo masezerano.
Baadhi ya changamoto ambazo tulipambana nazo polepole na kuendelea kuzishughulikia na nina uhakika
hari byo tugoye kandi n'ubu tukibandanya guhangana nabyo ariko nibaza ko Museveni azobishiramo ingufu. Ni kibazo cy'umutekano muke mu Burundi hamwe no muri Sudani y'Epfo hamwe ni kibazo rero cy'amasezerano ya EPA ariko muri ico gihe batubwira ngo dusinye ayo masezerano nabo baca bafatira ibihano u Burundi hamwe wabo bagatangura mbere no gucanamwo ubwongereza bukikura mu muryango wa Buraya. Nico gituma tutarafata ingingo ndizere ko munsi y'uburongozi bwa Museveni byose bizogenda neza ibyo bibazo bigahera. Tuzobanza kuvugana neza ariko nabo babanze batahure ko u Burundi ari kimwe mu bihugu bigize EAC. Urumva nibakuraho bijya bihano bizofasha cyane kugira ngo dusinye byo ca biba nk'ubushize imbarutso mu muti canke amazi kugira ngo ashuhe n'ingoga.
Wao inasaidia pia kusaini mkataba huu. Kwa hiyo ita act as a catalyst to speed up the chemical reactions.
Kuntuma za perezida w'u Burundi akamwemwe kabaye kose icagira camere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yavuze ko ari insenzi ikomeye ku Burundi.
Hariho rero n'ikibazo twize kiraba ingene yushira hamwe cyugira imigendanire n'ishami rya Buraya mu byerekeye ubutunzi. Ico kibazo n'icadufasha mu munini ya kuko amasezerano twasinyaniye nuko mu gihe 2014 kwari uko ibihugu bya Buraya bifatira muri rusange iyo shira hamwe tukagira amasezerano amwe kugira ngo twese tuje muri iyo muri ko kumigendanire myiza mu byerekeye ubutunzi. Murazi yuko kuri icyo kibazo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kenya kiramaze gusinyanira n'ibihugu bya Uraya mugabo igihugu cy'u Burundi cya Uganda cya Tanzania mbere n'igihugu cya Sudani y'Epfo ntibirasinya itwumvikanye yuko atagihugu na kimwe gishobora kwemererwa gusinya ibindi bihugu byose bidasinye twebwe rero Burundi twumvikanye n'abakuru b'ibihugu yuko Burundi budashobora gusinya ayo masezerano cyane cyane ko ibyo bihugu bya Buraya byafashe ibihano igihugu cyacu cy'u Burundi nitwabonera inyo ziyo dufatira igihano igihugu cyacu hanyuma uwo muryango dusangiye hanyuma tukagenda kwemera gusinya ayo masezerano twumvikanye muri iyo nama yuko atagihugu na kimwe kizosiga ikindi twese tuzogira rimwe ari ugusinya dusinyira rimwe canke tukavira kuko nta ndagukundira umwana nkakwankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankank bihugu vya Buraya bidahanaguye ibihano Burundi ufise iyo iyo umukono ntibazo uronka kuko natwe niho tuhagaraye abakuru b'ihugu canke abaserukira abakuru b'ihugu twari kumwe ngaho kuri ico kibazo twucumva co kine twese twavuze yuko ata munywanyi w'ishirahamwe ryacu ariho azogenda kunga iyo migenderanire twahufundise yuko tugenda tuzogendera rimwe twese tusubiye inyuma twese
muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase Uburundi bwatatse abagabo ku matati ari hagati y'ico gihugu n'u Rwanda intumwa y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasubiye kwagiriza u Rwanda ko rubyitse abahungabanya umutekano mu Burundi ico gihugu naco kivyamirira kure cabwiye inama y'abakuru b'ibihugu ko ataruhara na ruto gifise mu matati ari mu Burundi
twabashikije twebwe twakibashikije mugo naho batabaranye mu Rwanda batashatse kumenya ko hari ibibazo twabwiye yuko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere bufata ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi kugira bagikemure ni ukuvuga ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi kidakemuwe tuzokwamari hahandi nyene nicyo gituma twakishikije mu minwe abakuru b'ibihugu kugira ngo bazogihe inyishu ikwiye abaserukira u Rwanda yavuze yuko atangorane ziriho hagati y'u Rwanda n'u Burundi mugabo aho bwa mbere bavuze yuko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda wugaye hamwe kuri kuruhwa emugo twamenyesha France kandi kumenyesha yuko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi utugaye ahubwo abarundi bashizeho ubuhinga bugezweho kuri uwo mupaka hanyuma abanyarwanda baca batira akagere baragenda bakaca bavuga mbere yuko hari abasirikare twashizeho oya twabibwiye yuko twagize ubuhinga bugeze nk'uko nabo babushize igihe babushiraho twende twagiye none kubera iki twe dushize ubuhinga bwo kuraba uruja n'uruza rw'abantu rw'ibintu boca bavuga yuko twugaye imipaka ni hamwe rero twavuze ati iyo byonyine birerekana yuko hari ingorane none kugira ngo ingorane zitore ku mutwi nuko twotaka abagabo nabo dusangiye ishyirahamwe mu muryango yuko boza bakashobora gutorera inyishu ibibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo ntidusubire dutana ko imiragwe kandi twasa kumvikana kugira ngo iyo shyirahamwe itembere
icegira cyambere cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi kandi yahamagariye ibyo bihugu guhimiriza impunzi z'abarundi gutahuka Gaston Sindimwo yatangaje ko u Burundi biteguriye kubakira no kubasubiza mu zabo no mu vyabo izo mpunzi z'abarundi zisabwa gutahuka zirenga gato ibihumbi 429 nk'uko byerekanwa n'igisata ca ONU cita impunzi HCR muri abo abarenga gato ibihumbi 386 no kuvuga ibice 90% bari mu bihugu bine vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko
twabwiye yuko u Burundi bwiteguriye gutahukana impunzi mbere umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza amajambo ashikiriza nayo guhimiriza abarundi bose bari hanze yuko botaha bakaza kubaka igihugu cyabo twababwiye mbere yuko bamwe bamwe bamaze gutaha nk'umuntu wahora ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya wahora ari cegera cy'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda n'abandi benshi bamaze gutahuka kandi bameze neza kandi leta ikingira umutekano wabo mbere twamenyeshe yuko abo ari bo bamaze iminsi baremesha nayo manama hagati y'imigambwe bikaduha icyizere yuko mu Burundi amahoro ariho tubasaba rero yuko abo bose batarabona yuko bishoboka yuko ubona yuko Abarundi bushobora kubumbatira mu mutekano w'umurundi wese azobatasha kandi sinda muri azi neza yuko umukuru w'igihugu yatanze intumbero yuko ibintu by'abantu bahunze yuko byocungegwa amatungo yabo agacungegwa murabaza amaze gutaha bose bashikiye mu zabo basanga yuko ibintu byifashe neza tubone yakaje rero ko gutera kamu kandi ubwira kandi abarundi bose bari hanze yuko buza tugafatana ikivi kugira ngo twubake igihugu cyane cyane n'imigambwe ikaza kugira ngo bitegure amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko ejo sikera ibihumbi bibiri na mirongo ibiri sikera nicyo gituma uno munsi icyo usaba uno munsi hari aho mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda usoza ubwishyura bugisaba kuko umwanya izuba wakurenganye nicyo gituma buza tukubaka bakajya bakigisha imigambwe yabo kugira ngo ejo ntibazovuge ko basubiye kwibwa nicyo gituma tuguma duhimiriza nibatahe imigambwe ikore tuyihe uburenganzira nk'uko isanzwe n'amategeko bakore nabo mu bwigenge bwabo mugabo bubahirije amategeko agenga igihugu ivyo nivyo duhimiriza abarundi n'abarongo imigambwe kuza kugikorwa tubasaba kandi ikindi nacyo yuko twamenyeshe kandi yuko hariho amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibyiciro bya politiki mugabo twasanze agira politiki tukaba twasabye yuko ayo mashyirahamwe yo asosiyo kwisuka mu bya politiki uza akibura leta n'ibyo kubera ariko kazi ajejwe mugabo bakisuka mu bya politiki hari abashyirahamwe amwe amwe avuga ngo ntaharanira ibya politiki mugabo ugasanga ashaka gutwara mbere agashaka gutwara n'abanyepolitiki ibyo rero nawe twabivuze tukamubwisha nuko n'ubutaha tuje amatora ntihagire uharanira utaharanira ibyiciro bya politiki yuza gutanga isomo ku banyepolitiki kuko akazi karagabura
muri iyo nama perezida w'ubuganda niwe yagenwa kurongora umuryango wa yase mu kiringo cy'umwaka umwe Magufuli yahora muri icyo kibanza mu kumushikiriza ayo mabanga yamuramukije mu kiganda
your excellencies the heads of state and government
Yoweri Kaguta Museveni yashimye amabanga mashasha maze yemera ko azo kwitanga ateziganya muri ico gikorwa. Nino ngaduciye turangiriza kino kiganiro c'uyu munsi cye Clavin yo nkuru nariko ndakibashikiriza mu izina rya bagenzanje bose ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mugiraho muba mubahwe kandi mwubahirizwe.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru wakurikiranye inama y'abakuru b'ihugu ya 18 y'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba namwe abatwumvise uyu munsi nongiye kubashimira mbatumira kandi mu biganiro byacu bya buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi ku ijwi rya Amerika mwese mukomeze mugire ibihe byiza
kera na karimwari twazivuze biko twazivuze nyato tuziture makanizi zambitswe imidende zambikwe imbatore zicanirwa uruti kuko zari inyema ziyi umuco w'ubutwari n'umurage mu rwa gasabo n'uruhererekane rudasiga n'ubuvivi umuco w'ubugwari hano mu Rwanda w'imicumbi Kazo faturu yero kwizo nari Uganda watu rurebenye tubiharanire bitiro zikwiye uruti imanzi zarwanya inkunduri kaze zigasiga ubuzima kugira ngo tube bazima ubwo n'ubwitange ni wo muco w'ubutwari tugakomwe mu nkokora n'amakozere tukawumurira cumukwira saniro no mu bukangura kukuza ari kubintwari cyari kirenge mu kimaro buturimba kazanga kosana niyo wasiga ubuzima bwawe wowe ukibyiruka fatira urugero ku rw'intwari gutyo ubutwari niko gaciro k'abanyarwanda
Bamwe bifashishije ifaranga abandi bakoresha ubu